Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Hijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mu 2020 FM 104 n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru w'estatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com muri beneza nshuti mwese namwe bakunzi biradio Hijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkurikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Mu kiganiro muri sanga cyo munsi tugiye kuvuga ku mutekano ugize iminsi uhungabana mu Burundi ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hamwe na mu micungararo yawo. Nkuko twabibabwiye ku munsi wa gatanu ku mugoroba abantu 33 barakomeretse mu gitero cy'amagrenade cyabereye ku gituro cy'amabisi yunguruza abantu bava mu gisagara hagati bagiye mu makaritsiye atandukanye. Imbere yaho ku igenekezo rya 24 ry'ukwezi kwa kane ibisasu bya grenade byaratewe ahegereye ivyuma bikwiragiza umuyaga nkuba mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Mu ico gitero giherutse rero leta y'u Burundi yagiriza umurwi urwanya ubutegetsi Red Tabara ko ari wo utegura ukanakora ibyo bitero. Leta y'u Burundi yagiriza kandi u Rwanda ko ari rwo rucumbikiye uyo murwi kandi ruha ibigwanisho mu rwi Red Tabara urahakanye ivyo birego ukabavuga ko hakwiye gukorwa amatohoza ataho yigamiye kugira ngo ukuri kuje habona. Leta y'u Rwanda nayo nyene irahakana ivyo birego ikavuga ko u Burundi bufise ibibazo hagati mu gihugu kandi ko u Rwanda ataho ruhuriye n'umurwi Red Tabara. Mu kiganiro mu kanya rero abatumiriye bagiye kutubwira ubwa mbere na mbere insiguro baha uyu murwi bongereye batubwire ibintu babona ko byokorwa kugira ngo abasivile atacu bazira ntibabandanye gukomerekera no kugwa mu mporero. Turi kumwe tubaza kuba turi kumwe na ambasaderi Fred Ngoga Gateretse, yes, umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru ubumwe bwa Afrika araza kuba ingaha mu kanya. Turi kumwe kandi na Gerard Hakizimana arongoye ishirahamwe Folukon F yishinze kugwanya kimenyane na kamwana wa mama mu Burundi akunda guserukira amashirahamwe adahanira inyungu za politiki mu nama mpuzabakungu manama mpuzabakungu abira i Geneva. Muraho Gerard Hakizimana. Turi kumwe kandi murambari ya kandi na Ndayizeye Lionela akabari umwe mu rwaruka aba mu gisagara cha Bujumbura eka umwe mu ncabwenge z'urwaruka mu Burundi nawe nyine tuba turi kumwe mu kanya. Reka dutangure tubahe ikaze mwese. Reka kandi dutangure ku mushikantahe Hakizimana. Muraho mushikantahe Gerard Hakizimana. Gerard, muratwumva? Ndumva Hakizimana atari ko aratwumva. Lionel Ndayizeye, muraho?
Ego, ndabaramukije cyane ngaho ku Amerika.
Ni byiza cyane rwose, murakome ngaho.
Ego turashima turakomeye tumeze neza.
Ego me muri mu gisagara cha Bujumbura murashaka kutubwira ukuntu ibintu byifashe muri iki gihe umutekano wifashe gute?
Fa ubutuko turavugana hameze neza hiriwe akazuba fa mirimiri kiragenda ukuri kwa bameze neza atari uko tu arije tumaze mu imyaka nyina abantu baratondeye ibitoro baratondeye bari ku mirongo baratondeye amabisi nkuko byama mu bwoko ubuzima bwo kubura bandanya kuri kwa ego
igitoro kirasubira kuboneka neza. Lionel matwumva? Yalo ndumva na telefone ya Lionel itameze neza. Lionel matwumva? Bikatura kumushya nta he Gerard Hakizimana wewe yo bahari. Gerard Mwingaho. Ndumva telefone. Ndumva ibibazo vya telefone bigoranye gatoyi. Gerard Mwingaho matwumva?
Ba?
Muraho murakomeye. Yalo alo ndabona telefone mu ingozi ziriko ziragorana gato ariko mu kanya turabitorera umuti. Lionel Mwingaho Gerard muratwumva?
Turabumva.
Mutubwire umutekano bifashe gute mu Burundi muri iki?
Murakoze cyane. Ubwo yambere nk'ishyira hamwe rikwitana ibera mu gihugu kandi kuvuga ko riri mu ntazo z'igihugu naho uvuga ko umutekano utifashe neza naho hari kumbura ibyagiye biraba by'abahungabanya umutekano na cyane cyane bakoresheje.
Hanyuma none Gerard Hakizimana murashaka kutubwira amajambo make ukuntu insiguro muha ibitero bimaze iminsi biba vya Grenada? Alo Gerard natwumva? Reka tuje kumushya ntahe Fred ngo gateretse turi kumwe ngaha. Fred ndabona biriko bisandi biriko biragorana ivyuma biriko biragorana ariko mu kanya turabitorera inyishu. Reka tuhe ijambo Fred ndamubona ngaha. Fred Ngoga muri muhinga mu vyerekeye umutekano ibintu bimaze iminsi biba mu Burundi mubibona gute?
Icyambere na mbere nagira mbanze guhoza abarundi bose mpoze n'abakomeretse muri icyo gitero cy'ibisasu byabaye kwa gatanu i Bujumbura. Nibaza yuko muri rusange umutekano mu Burundi urahari mugabo urumva kubera ingorane z'ubukene n'ingorane za politike urabona ko ubundi hariho abantu bashaka kwikika mu kiza kugira ngo bashobore kubona umutekano mugabo nibaza ko atazashika ko kuko abarundi banyotewe iterambere ntibanyotewe ingwano.
None ibitero bigize iminsi bikurikirana Fred Ngoga insiguro yoyo mu bihaniye?
Oya n'abantu bama bashaka kwerekana ko igihugu kiri mu kajagari urumva abo ntibagura kandi hariho turabizi nk'u Burundi hariho nk'imigwi irwanya iri muri Congo waza leta bara cyangwa zikaba za FLN ntibihabura abantu bama bibaza yuko inyishu ku bibazo ari intambara abo bazokwamaho mugabo igihambaye nuko abarundi bagomba kugira urunani bakabahagurukira kuko ikintu gihambaye nyamukuru iyo hari ingorane mu gihugu nuko abantu babicara bakayaga kandi ivyo ni ikintu dusanzwe dusa mu mico yacu nibaze ko twa twashyira n'imbere abantu bagomba kwicara bakayaga bagatonira ibibazo byugarije Burundi bakabitonira inyishu.
Hari abantu muri iki gihe Fred Ngoga bafise amakenga ku byerekeye umutekano abo munyaga mu Burundi cyane cyane ababa mu gisagara cya Bujumbura babona gute ibigize iminsi biba?
Nta kuntu bitobatera ubwoba mugabo abarundi n'abantu nyine baraciye mu bihe bigoye urumva barakomeza bakabandanya ubuzima bwabo bwa minsi yose mugabo ikintu gihambaye ni uko abarundi bose baratera ivyatsi ibitero nk'ivyo ibitero byica abanyagihugu batatu banazira bari biviriye ku kazi hamarero nibaza yuko abarundi bazoja hamwe bakagira urunani hanyuma bagatuza abantu biyumvira yuko bakicimbere yuko ibigwandisha ari inyishu ku bibazo igihugu gifise. Mugabo ndagoma ndafataye n'akaryo mvuge nti n'abayobozi barakwiye gushyira imbere ibiganiro n'abanyagihugu bakumva ibibazo bibugarije niyo bagona, hanyuma bagatorera inyishu ibibazo byabo.
Kubona abapolisi mu Burundi baratangaje ko bamaze gufata bamwe mu bakoze ivyo bitero, mwibaza ko bihumuriza abanyagihugu? Ivyo birakwiye kugira ngo abanyagihugu bumve ko batekaniwe?
Ngira ngo vyo bahumuriza mugabo bibaza ko igihambaye cyane cyane ari uko kugira amatohoza. Sinzi ko amatohoza baraheza kuyagira kugira ngo umuntu abaze uyumve icyatumye abantu bakora ubi nka buriya gutera grenade mu bantu, gutera grenade imwe cyangwa ukonona ibyo wonona, umuntu agatahura neza ni iki kiri inyuma y'ibi bitero. Hama umuntu abimenye rero ndaza yuko ibyo bizotanga icyizere kurusha gufatwa n'abantu.
Reka tuje no kumva umushyigantare Lionel Ndayizeye, wewe ari mu Burundi. Lionel ni umwe mu rwaruka rukwiganira politiki hafi cyane rwose. Lionel, aho byifashe gute mu Burundi? Mutubwire amajambo make ukuntu umutekano wifashe.
Ego nkuko nari nabivuze, aha mu Burundi turaho, umutekano wifashe neza, abanyagihugu bari mu mirimo ya misi yose. Uko byamye n'ubu niko biri, umutekano wifashe neza muri rusange, kuko ni mu gisagara hagati, ndi muri Santavi rero aho mperereye novuga yuko hameze neza, abantu bariko barirukanga nyine barongera ubuzima nkuko byama nka hose. Nta kibazo by'ukuri, nta kibazo kihari pour le moment, niko ndavuga. Ego
ingingo zimaze gufatwa n'abajeje umutekano, abanyagihugu murazishima?
Ingingo ninziza mugabo, ingingo z'umutekano hari igihe abari z'umutekano nyene zirafatwa ku nyungu z'abanyagihugu, mugabo hari igihe atabari nziza. Tuvuge nk'umuntu akarora abona yuko abanyagihugu babatondeye, barashobora gutondera amabisi ugasanga bisi wayitondeye ikintu amasaha atatu, amasaha abiri, nemena yarenga atatu utonze. Rero haciye haza ingingo bakavuga ati kiravya kwiganiriza ngaho uburyo bwo gushobora gutahamo ari ubwo nyine bwo kwiyunguruza ukoresheje aya mabisi transport en commun. Nta yindi shwaye ihari nuko ukuntu nyene uvuga ati n'ingingo y'umutekano mugabo abatari nziza, mugabo kandi abari nziza, biba bivana n'ukungene nubwo abajeje gucungira umutekano baba bayifashe. Nk'uko ukuntu ubona imidugu irajyama ku mastation indwi irenga abantu bariho, ibitoro rero bigiye kuza ugasanga nk'igitoro kije mu masaha yitereye nka saa moya, ukaza wumva nyine sitasiyo arafashe ingingo ibibazo umuntu amaze hindwi aryamyeho akakafata ingingo ngo saa tatu muzuwe mwugaye, urumva yuko ni za ngingo zishira ziba ziza. Ahubwo nibaza yuko nta leta igiye gukingira abanyagihugu, kuko niyo ibibona, niyo gaha ya sekuriti y'abanyagihugu baba bakwiye guca bafata ingingo ati ibyo bitoro bariko bararonka mu ijoro bakuzuzaho abapolisi, kuko nta ntambara irinda aha mu gihugu, bagafata aho hantu hose abantu biyegeranye ijoro bagashyiraho sekuriti, ni ukuvuga bakaramforsa sekuriti kugira mbeme naho bopurezenti kacu siribenti kacu ibihugu byose n'igahatuze mu Burundi naho nyine haba hari insekirite n'insekirite, mugabo bakaramforsa umutekano ku buryo abanyagihugu cya kintu bari barindiriye indwi yose bashaka kukironka tres facilement, mugabo bakaramforsa umutekano w'abanyagihugu.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika. Twagize ibibazo vya telefone cane cane izo mu Burundi, ariko reka muraka kanya duhe ijambo umunywanyi wacu Bahati Sanchez Junior. Muraho Sanchez.
Muraho.
Muherereye ga Sanchez?
Akarere ka Rindo, umurenge wa Rusiga.
Ngiza cane gose. Murafite ikibazo? Murafite icyumviro? Turiko tuvuga ku kibazo cy'umutekano mu Burundi.
Mu Burundi biragaragara ko hari ikibazo cy'umutekano mukeya, kuko abo bantu bapfuye, abo nabo bakomeretse, ni ibintu bibabaje cyane. Biragaragara ko akarere k'ibiyaga bigari turimo ibintu biri kurushaho gukomera cyane. None alo
tuga ku ijambo turakumva.
None ndumva ikintu leta y'u Burundi yakora niba hari ababashijwe gufatwa numva yabakanyaga bakavuga aho baturutse ne nibyo bakabashyiriraho ibihano bikomeye kugira ngo n'abandi barebereho burerega ntago bari byiza gukora ibintu nka biriya.
Murakoze Sanchez reka tuhe ijambo Lionel agica avuze ko byo mushikirije mwihweje Lionel byatangajwe n'ubushikiranganje bujejwe umutekano mu Burundi n'ibihano byafatiwe eka n'ibibazo byabajijwe abamaze gufatwa muribaza ko ibyo bihano bikwiye bishobora kubatuza reka tuje icyo kibazo cy'ishure ambasade ndabona nawe nyene telefone yiwita meze neza Lionel unatwumva ndabona na ambasade nawe nyene mukanya tari hari reka tugaruke kuri we twumve ko ari hari Fred Ngoga gateretse hari umunyagihugu kamunyanyu radio ijwi rya Amerika abajije niba gufata ibihano cyane cyane ku bamaze gufatwa vyotuza eka bigatuma abari muri cyo gikorwa bagihagarika uko namwe niko mu yona Fred Ngoga gaterese
ego me icyambere nuko umuntu akora nk'icyanyi cyo nyibagomba kumuhana by'akarorero kuko umuntu atora kuza kwica abantu ataco baziza urumva cyo n'ikintu gihamba mwabo umuntu kaniga n'ibindi nyuma y'ivyo bitero kugira ngo nyene umuntu azokingire n'abandi abagimbere icyambere mugabo n'uguhana icyo ni kintu gihambaye cyane rwose kandi icyo twese twagishyigikiye kuko ntushobora guhaguruka ngo ufate ibisasu nk'abiriye ukabitera aho abantu baba barimye bus biviriye ku kazi barushe birigo barahangana n'ibibazo byinshi bya misi yose ukabateramo ibisasu nk'abijyane ibyo rero nta muntu ubyihanganira kandi nicyo n'inzego z'umutekano zijejwe ikintu gusa twe dushaka ni uko nyene hoba amatohoza arambuye agashira habona abari nyuma y'ibyo bitero nico bashaka
mu nyishu bamaze gutanga Fred Ngoga niba mwarakurikiranye bavuga ko batumwa nabande
ari nakurikiranye cyane gusa mbwa baravuga leta bara hariho nabagiriza igihugu cy'ibanki cy'u Rwanda ntabyo nzi kuko ntabyo amatohoza ntayo mfise kuri jewe mbwa icyo mbona gihambaye ibibazo byose bihari mu Burundi ibibazo byose bizotorega inyishu icyambere ntambere no gukomeza umutekano w'abenegihugu ikigira kabiri naho ntibiganira kuko ingwa zose zamizihari zaheze abantu bayazi rero si ndabona ko n'ibindi ariko bizohera
mwavuze ko bamaze gufatwa bavuga ko bakorana cyane bari mu murwi redetabara ariko uyu murwi wowe uherutse guhakana ko atari we wakoze ibyo bego ivyo mu yuga kwiye
nacyo bivuga ko kuko baravuze baravuga bafite bavuga hamangira ngo nabajeje umutekano mu Burundi barafise makuru twetu twadufise umva nacyo bivuga ko nico gituma navuze nti urumva bamwe baravuga ibi ndakavuga biriya nico gituma hoba amatohoza nyayo akwiriye kugira ngo abantu bamenye icyabaye mu by'ukuri icyo bari byiza kandi si bwa mbere bagira ibitero nk'ibi mugabo nyaza ko turafise inzego z'umutekano zibijejwe igikenewe n'amatohoza nyine umuntu akamenya iriko yaraba mu gihugu cacu hanyuma n'abantu bakabifatira ingingo
mu bindi birego nkuko twabivuze leta y'u Burundi yagiriza u Rwanda ko uha ibigwanisho yo murwi ka ukana wigisha imyimenyerezo ya gisirikare ibirego u Rwanda ruhakana izo byo mu bivuga kwiki
ibyo birego byagati y'u Burundi n'u Rwanda biramaze igihe nibaza yuko mu byukuri abayobozi bacu bose kandi nibyo nyanza ko n'abanyagi bashaka nuko bashaka ibyo bihugu byicarana bigatorera inyishu y'ibibazo bafitaniye ibyo onye niryo rya mbere niryo rya nyuma cyangwa ibyo birahari mugabo hajya mubanye ntaho mushira kandi mugomba kuzobana uko bigenda kose rero twe twizeye yuko abategetsi bacu bazo kwicarana bagatorera inyishu y'ibibazo mugabo ikintu cya mbere gihambaye nuko abanyagi batacu bazira ngo reka kugwa mu mporera
tuyi utenje twese ko muri ko murabandanya kumviza iradio ijwi ry'Amerika turi kumwe n'undi munyu wanyu iradio yacu Pascal Muraho muri hega Pascal mutwi utaho muri ndabona ko muri leta z'umwe za Amerika
ego twebwe duherereye ngaha mu muri Iowa mu gisagara bita Federapid muri Midwest.
Ni byiza cyane gose murakurikirana ibyerekeye umutekano mu Burundi, ibitero bigize imisi bibera ku murwa mukuru Bujumbura no mu cyongara yayo mu bivuga kwiki?
Twebwe turabiteye ibyatsi, ibitero biriko birahitana abenegihugu, bibahungabanyiriza ubuzima, bihungabanya n'ivyabo. Muri no myaka tugezemwo by'ukuri abarundi twari dukwiye kwigira ku kahise kandi bakadushikiye nk'abarundi, ni kahishikiye n'igihugu cacu, hanyuma tugafatana mu nda, tugakundana, tukubaka igihugu cacu, tukagera ku iterambere rirama. Ibyo twoba dupfa byose nibyo tujana ahantu hari ndimuka hashika naho duhungabanyiriza ubuzima canke tugahungabanya ubuzima bwa bene wacu. Jewe ndatandukana gatoya nibyo leta ivuga yuko abahungabanya umutekano boba ngira ngo bava hirya no hino mu bihugu biduhana imbibe n'abandi, ariko ndashaka kandi nibutse na leta yuko uraba na cyane cyane abari hagati mu gihugu ngira ngo nabo hoba harimwo abantu batarajya ku murongo neza, baba bariko barahungabanya umutekano. Ibyo ndabivuga nshingiye mu bihe byaheze hariho imigwi yigeze kuba ihungabanya umutekano ku ibarabara rya Gitega Bujumbura, ariko n'ibitero byigeze kuba birahitana n'umusirikare akomeye yari mu karuhuko avuye muri Somalia w'umukoloneli, bagiye gutohoza matwi yasumira basanze yuko no mu nkoho zakoreshejwe hariho hariho inkoho y'umupolisi yatwaranga ibohero ngo rya Muramvya kuko ngo yakoresha ngo n'abandi bapolisi mu kuyiba canke mu guhungabanya umutekano. Ndiko ndiweza nk'umwene gihugu asanzwe agira des analyses, nibaza yuko hatobura n'abantu bari mu gihugu hagati boba bashaka gusabota, no kuvuga boba bashaka kwereka yuko intwari hari ubu tariko irashobora gutunganyiriza bene gihugu neza.
Mwebwe rero kubwanyu ibirego bivuga ko ivyo bitero vyakorwa n'umurwi w'etabara ntimuvyemera?
Bo sino byemeza cyane ngo ndabihakane, ariko mvuga yuko birashoboka ko ari umugwi redutabara kuko ndiko niyumviraho imbibo z'igihugu ukuntu zimeze zicungerewe n'ukuntu uwo kwinjira bakazagasohoka. Ibyo birashoboka, ariko kandi nuko hoba harimo abarundi hagati mu gihugu boba batishimiye intwaro ya nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ko bashaka gutoba, nabo ntibobura kuko harimo imigwi itandukanye ngira ngo bitanezerejwe n'ibi na biriya. Ibyo rero nabyo nyine iyo umuntu agira ama analyse nabyo nyine ntibobishira kure uko ibyo leta rero kivuga ati twatohoje ubu nyine n'ibi gusa bagaca, nabo nyine bibagirwa gukorera ku bindi byo bishoboka bagize bihuse. Rero amatohoza akwiye kwimbikwa. Jem ndabivuze nk'uri muri Amerika simba mu Burundi, ndiko ndagerageza kwihweza igihugu ukuntu kimeze n'abenegihugu ukuntu bamerewe muri kino gihe. Simbona ukuntu Burundi bwananiwe bwarushe buruhijwe n'intambara y'uko ubu Abarundi babakeneye uko bohereza indaro umuntu aza kuvyonga umutekano w'abenegihugu.
Pascal muraguma ngaho gatoyi turabagaruka ko ariko nashaka ambaze na ambassadeur Fred Ngoga gateretse nawe nyine agira ico avuze kuri ico cyimbo bimushikirije ko eka bonarabira mu gihugu hagati kubijanye n'ivyo bitero. Fred Ngoga gateretse muratumva?
Ndabumva cyane gose kandi nanjye ndabishimiye gose kuko ababisha numva urashaka kubarondera hamwe mugabo barahandi kuko urabona nk'ibyabaye nk'igihanga ntituvyibagiwe haraheze igihe nk'ibyabaye kandi nyine mugize cy'ibitoke n'ahandi hose nibaza ko borabira bakagira amatohoza bakaraba mu gihugu nabo bantu bagifite agatima kabi. Hama n'ikindi kintu cyo nukunda n'ibyo bigwanisha umuntu akabikura mu wasivire, urabona icyo ni igihugu cy'u Burundi cyaraciye mu magume menshi ari ibigwanisho bikiri mu wasivire. Mugabo nibaza yuko na leta nanye nikibazo giye kugihagurukira kandi turavyifuza cyane gose. Mugabo ikintu gihambaye ni uko ntidushaka gusa yuko baraba hamwe gusa barabe hose barabe umuntu wese yoba yinyegije nyuma y'ije bitero bamumenye hanyuma turabiki nkere icyo cyo tugikemura nagira ngo ukindi kintu gihambaye nuko iyo ibintu bimeze gucyo mu gihugu ako kazi ko mutekano sakazi ka leta yonyine ni nakazi kagomba gukorwa nabajejwe intwari hagati mu gihugu naba n'abanyagihugu bakabashiramo nabo nyene kugira tumenye neza neza iyo je ntibikubirava iyo bituruka nuko ko hariho ikibazo kigomba gukemurwa.
Tumibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe n'undi muntu wanyu iradiyo yacu Jean-Marie Ndwimana muraho. Turaho muri hega Jean-Marie muri Uganda ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga ku mutekano mu Burundi
nabikurikiranye cyo noshikiriza nuko aho banza akabaha amatohoza kuko ibyo bintu biri kwikwikiwa biraba ariko tutabona tukibikuva hehe dushaka yuko abo banza bakashyira amatohoza batabanye kuvuga ngo ngihano bataragira amatohoza abamara kubona amatohoza bakabaratira zaho bakabitorera umutwe nayo ubundi nta nta mutu uzapfa wabonetse mu gihe amatohoza atabaye ngo babone iyo biri kuva.
Murakoze Jean-Marie Ndwimana reka duhene ijambo kandi ubundi munywanyi Evariste Ngendakuriyo muraho. Ndabona Evariste nawe nyine telefone yiwe isa n'icitse. Fred Ngoga gateretse ku bwanyu mwihweje ingingo zimaze gufatwa gushika ubu murabona ko ingingo zose zikenewe kugira zikingire abasivile zimaze gufatwa mu Burundi cyanke mu gihe byo bitaraba ingingo zo fatwa n'izi Fred muratwumva andabona murongo wa Fred nawe usa n'utameze neza reka tugaruke kwa Pascal. Pascal muraho
ego ndabumva cyane nyakubaho mu menyesha makuru
mwavuze ko ku bwanyu mu kwibakwi kurabira hose ingingo zikwiye gufatwa gushika kugira ngo umutekano w'abasivile aho cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura ube ari wose ni nkizihe cyane murabona ko leta y'u Burundi imaze gufata ingingo zose zikenewe kugira ngo umutekano w'abasivile ubahirizwe.
Hari byinshi bikwiye gukogwa kandi umutekano burya urabwa n'abantu bose umwene gihugu uri mu ntwaro uri mu mugambwe cyangwa atari mu mugambwe abarundi bose bene Burundi barakwiye gufatana mu nda bakabumbatira umutekano wabo. Leta ntishobora kubikora yonyine ngo ibishobore iyo idashigikiwe n'abo byega aribo bene gihugu. Rero nibaza yuko hakwiye gukorana cyane hafi na hafi n'abarundi bose muri rusange imihingo yose hanyuma leta ikumviriza cyane cyane akaborogo k'abarundi kuko burya n'uhungabanya umutekano afatira nibaza yuko yo bafatira kuri faiblesse no kuvuga ubunyantege nke bw'abyibonekeza hagati mu gihugu basha kuba ubutekereze ngo uyu muntu ashaka kubyonga avuga ati aha muri kano karere abanyagihugu turabona ko wabidogera leta muri buno buryo reka rero duce dusukamwo kano kantu kugira abo banyagihugu bace bashavura babone ko leta yananiwe kubakingira ivyo byose ni ibintu bishoboka. Rero leta irakwiye kuremesha bene gihugu ikabereka yuko ifite ububasha bwo kubakingira ariko kandi igakorana hafi na hafi na bene gihugu kugira nabo nyine ubwabo bikingire kuko umutekano iyo bavuga leta si ikintu kiri gihagaze hari n'abene gihugu nabo nyine ni leta. Rero nibaza yuko hatararengerana ariko kandi bakwiye kugwiza amanama y'umutekano hanyuma ibintu bizogenda neza kandi abantu bibuke yuko nta munsi warimwe agatima tare agatima k'ubukoko gashobora gutsinda amahoro cyangwa gutsinda icyiza. Ibi byose birahera kuko akahise karabitwereka n'ubindi bihugu nibaza yuko jewe nk'umuntu aharanira agateka kumwe n'igihugu kuwa yobaho neza abo bantu bose bipfuza gushikiriza ibyo bashikiriza nibabishikirize batarinze gusesa amaraso batarinze guhungabanya umutekano w'abene gihugu niho bizogenda neza naye handi ntaterambere tuzoshikako nta mahoro tuzoshikako nabo nyene bari ko baratera amagrenade cyanke bazana umutekano muke nabo nyene baravumwe kuberako umwe n'igihugu ariko ararira amaraso yasesetse abiwe nibyiwe nabyo nyene umunsi umwe bizoshikirwa bihungabane rero nibaza yuko abanyagihugu twofatara munda hanyuma abari hanze n'indani mu gihugu tugakorana kugira uwundi sagakura kakabyira abajejwe umutekano kugira bakorere kuri izo nkuru bashobore kuronka amakuru meza azari amahoro n'umutekano mu Burundi nta narimwe y'ukuri muri kino kinjana tugezemwo twotanga insiguro yumvikana y'uko Burundi bwari bukwiye kuza burasesa amaraso y'abene Burundi cyangwa abantu bamwe bamwe b'Abarundi bakwiye kwikunda birengeje kugeza aho baza kuguhungabanyiriza umutekano w'Abarundi yewe naho mpagaze
ni byiza cyane Pascal mugume ngaho turacari kumwereka dusubire turabe niba ambassadeur Fred Ngoga gateretse ari ku murongo ambassadeur Fred gateretse matumba Fred Matumba ndabona ka duhijambo munywanyi wacu Pierre Bizindavi muraho Bizindavi
ndakumeye neza
mu hereye gara Bizindavi
nibwo cyabene
nibyo cyane gose mu rafite kibazo mu rafite icyumviro turiko tuvuga ku mutekano gw'iminsi uhungabana mu Burundi
yego genda cy'icyono shikiriza nk'umuntu yarebye mu gisirikare cy'u Burundi
duga ku ijambo
yewe mu cyanzu niko ndabona ibintu biko birabera mu Burundi abantu bakagenda bakiva bagafata abantu bari bifite ibindi bibazo bari batonze nko ku mirongo y'imodoka bagatera nk'amagrenade ni icyaha kibi gikomeye cyane mbona mbe cy'indengakamere cyane ni ukuvuga yuko umuntu akeneye ari bimpa arondera cyangwa asaba cyagira ntego tubera mu makambi ya gisirikare cyangwa tubera mu abo bategetsi kumbure barondera na bafite basangiye nk'umunyagihugu yigorora se gusoma akajumbu ntiwakica bamutera amagenade ariko ari unye imodoka cyangwa ari mu ibarabarumva na kamaramaza abo bantu s'abantu twa abantu
murakoze Bizindavi reka icyimbo cyawe tugihe ubundi turi kumwe hano Pascal icyimbo cya Bizindavi avuga ko abantu bakora ibyo bitero bari bakwiye guhangana nabo basangiye n'abandi cyangwa umurwi cyangwa igisirikare kuko coco gifite ibigwanisho badakwiye gutera abanyagihugu atacu bazira cyo cyimbiro mu kivuga kwiki
gukoresha inguvu zikemura ibibazo no mu Burundi twarahitiye mu bihe by'intambara ariko harageze igihe abantu bumvikana baraganira mu nyuma ibyo bashaka gushikiriza mu nguvu biherera mu biganiro nabo bantu bariko barashaka gukoresha inguvu kugira ngo ijwi ryabo ryumvikane yuko bababaye bafite ibyo bashaka gushikiriza hari inzira nyinshi boshobora kubicishamwo kugira akababaro kawo bumva bafise ukoshikirizwa kandi kumvikane ibyo rero na mbonimwe muri kino gihe turimwo yotuma umurundi canke umunyamahanga uko umurundi umwanya birashobora no gutumwa n'umurundi canke umunyamahanga akaza mu Burundi agatera ibyo o canke n'umurundi ntitubaronka neza nka twebwe turi hanze kuko ntituri mu Burundi ntitubaronka neza idonido amatohoza yimbitse ngo tumenye abo izo nkozi zikiri ziko zakoreje hamwe abantu baba bafite ibyemeza yuko ari Abarundi hariho ibyemeza bikwiye ko aribo babikoze nibashengezwe imbere y'Abarundi bose bavuga ati abamaze iminsi bahekura Burundi n'Abarundi babajuragiza naba hanyuma Abarundi bose bazire hamwe babakuanye je nibaza yuko abo bantu n'abantu atanguvu bafise kuko baba bafise inguvu niba bashiki baja gutera amagrenade mu bene gihugu batagira n'inyigisho za gisirikare batagira n'ibya politiki barimo birindiriye amabisi ngo batahe kuraba ingo zabo bakaca baja guhungabanya umutekano wabo ndemeranya n'uyu muntu avuga ati umuntu afise inguvu na afise icyo yidogera kuri abo bantu batwara cyangwa kuri abo bantu yidogera naba amakambi ntari ngaho abapolisi ntibari ngaho ntibafite amakambi cyane umukuru w'igihugu nimba ariwe bidogera haba sikirire ndiba habona nibagende bamushikire hanyuma bamubwire ibyo bamubwira ariko kuja kuguhusha inzira aho kujikiriri yabo bategetse baba hanyuma bagaca baje kuma bise hahagaze bagaca baje guhungabanya umutekano wabe n'igihugu nta kindi babashaka ni filisirasi bashaka kwereka bene igihugu ati mwabonye leta nishobora kubakingira ati rero nimwigwanye twebwe rero natwe ibyo ntidushobora kubyemera nk'abantu b'abarundi dufise imiryango yacu mu Burundi naho tuba mu mahanga dufite ibikorwa dukorera mu Burundi
by'iterambere
turavyanga turavuga ati mwebwe rero mwipfuze byo mwipfuza ni mugere kuri abo bantu mufise icyo mubashikiriza mubabwira ariko mureke abene gihugu babeho mu mahoro n'umutekano n'ibyo
ambassador Fred ngoga gatirite ndabona ko mwabonetse umushinja he Pascal Akimana avuze ko uyo murwi eka abakora ibyo bitero byose bakwiye kureka kwikora ku basivile bakaja ku bantu barabategetse canke abasirikare ico cyimvira mwebwe mu kivuga kwiye
aba ndangiza mushigeye cyane gose bijya bintu ni ibintu bigayitse bidafite ukuntu byo kwitwa kandi nta kintu na kimwe ntambo nimwe ushobora gusigura yuko byo gutera abanyagihugu atacyo bazira twebwe rero umugani wiwe ati ko bafite bashaka kuvugana n'umukuru w'igihugu barahazi nibagendeye barahatwantare hawuze hariho aho babicisha nayo ibintu byo gutera ibisasu umuco mu banyagihugu ibyo twese turabirwanya kandi tugomba kwihagarikira twese nk'abarundi kuko ibintu by'intambara nta muntu abizi kurusha abarundi turabizi ko atacyo byigeze bizana bijura ikintu kiri kizima ubunye gusa hageze nuko abantu baraba ukundi kuntu bokemura ibibazo byabo hariho nyishinyi hari ukundi kuntu kwishyira umuntu yovuga ibimuragishinga
murakoze Fred mu kanya turagaruka kuri icyo kibazo cy'umutekano cyane cyane nk'ibyiyumviro by'ukuntu abanyagihugu bokingirwa ariko imbere yaho turafise umunywanyi wa radio Ijwi rya Amerika Gakwavu igisagara muraho murakomeye turaho turakomeye muri hega Gakwavu
ndimanda bumva cyane
muherere hehe
ni Gakwavu igisagara mu Rwanda
ego duga ku ijambo ikibazo cy'imvira
ikibazo ngenzo mbaze ese ko barimo baravuga ari hafi y'Uburundi ngo u Rwanda ni rwo ruri inyuma ya biriya bitero birimo biradagara i Bujumbura abivuga ubundi bashingiye ku kiba kibimenyetso badusigurira mu buryo bw'abantu neza
icyo kibazo cyari kwicurwa n'userukira leta ariko reka dufe kugiha abatumire bacu reka dutangure kuri Pascal ibirego by'uko u Rwanda rwarushigikiye uyo murwi byabishikirizwa hisunzwe iki ku bwanyu
ego jewe nibaza yuko atahanini no bivuga kurabona sindi muri leta sindi mu bantu bakoze amatohoza ngo bashike kuri iyo conclusion yuko Rwanda go barucumbikiye abarundi b'ingozi z'ikibi bariko barahungabanya umutekano ariko burya na leta iba ifite ukuntu ikora ari ukuntu bashobora kuba bahanahana amakuru n'inzego zitandukanye amakuru y'ibanga inzego z'igihugu burya zifite ukuntu zikora jewe rero ubwo sindi muri position yuko novuga ati ibyo bintu si byo ati wasigiye kuki kuko jende umuntu yikorera utwiwe mba muri Amerika sindi muri Afrika sindi mu Burundi ariko burya ntawe urira busema nimba leta ivuga ati hari ni muhamagara leta izana ibyo bimenyetso yo bifise kuko na leta y'u Rwanda iravuga ati abayite bava hana kandi ugasanga iraperereza igasanga nibyo turamaze kubibona abamenyeshamakuru babidushikiriza burya n'abarundi rero ntawuvuga ngo barira busema nimba bavuga ibintu nuko bamaze kubyihweza akatari gake ariko nico icyo ari cyo cyose nimba ari abarundi bakoreshwa n'u Rwanda nimba ari abarundi babakoreshwa n'abandi ntibari bakwiye kuja guhungabanya umutekano w'igihugu cyabo hariho izindi nzira nziza zishoboka zo gukemura ibibazo bitarinze guca mu ngorane z'intambara rero ni nuko shora kwishura ico kibazo n'umuntu haranira gateka ka muntu washaka ndavuga ati nta munsi warimye ibihugu canke abantu baba mu bihugu bakwiye kuja kuza barasamazwa nibigwanisha abantu bakora ngo nivyo bizokemura ingorane twebwe abanyarwanda n'abarundi turahana bageni dusangiye byinshi tuvuga ururimi rumwe twebwe twari dukwiye kubaho neza nk'abanyagihugu Imana yaremye hanyuma abajejwe intwaro nabo bakaraba ukundi baza barakemura ibibazo bimwe byoba byoshobora kwaduka bitarinze kuja guteranya abenegihugu bo muri ibyo bihugu bose ariko rero abantu baba bafite agatima atari ari mu banyarwanda ari mu barundi ntihabuzemo ingozi z'ikibi zishoboka kuko urabona umuntu n'umuntu aragutse abantu umushongezo bavuga ba coward abantu batakigenda bama bahari mu mpande zose rero u Rwanda ntishobora guca ruvuga ngo twe turaberanda ngo twebwe rero ngo dutunze ngo aberanda gusa nta muntu uyova ngaha ngo aje kuduhungabanyiriza umutekano ka uko abanyarwanda bari hanze muri exil bashobora kuba bo kwiyumvira kuja guhungabanya umutekano w'u Rwanda niko n'abari mu Burundi baba bari mu Rwanda sanye n'ahandi bo kwiyumvira kugira ku gatima kuja guhungabanya umutekano mu Burundi ibyo rero ntawo biharira ko cyane ntawo byemeza cyane ngo bihakane ariko leta ko ifite inzego zibishinzwe kubitohoza nibaza yuko imaze kuza kuri urwo rugero rwo kuvuga ati abanyarwanda burya byo byose harimwe abantu bava hariya nibaki barabarerindi ntambwe bavugana nabo banyarwanda bari mu ntwaro mu gihugu cyabo kugira bashobore gukorana hafi n'abarundi bazitire hanyuma umutekano w'abarundi ushobore kuboneka
twavuze ko ata muntu wo muri leta dufise ariko ku buhinga bwanyu n'uko nimukwikirana ibiganiro ikanibira ibibazo bya politiki muri kaje karere nashaka namwe Fred ambassador Fred Ngoga Gateretse ndabaza ikibazo cabajijwe n'umunywanyi wacu ibirego bari ku Rwanda bishimikiye kuki
ikambere nagira banze gushimira ubuheje kuvuga kuko nyaza ko yabikime yabivuze neza cyane bose ikambere na mbere nuko ntari muri leta donc ridufise ibyemezo ni bafise bo cyangwa ibyo bo batohoje igira kabiri naco ni kuvuga yuko abarundi n'abanyarwanda turavukanye hanyuma yuko bavukanye bafikana amahembe ibyo ni ibintu bisanzwe bihora bishika mugabe igihambaye niko twicara tukaganira umuntu abonye nk'ibibazo nk'ibyo onye muca mubishyira habona mukabyicara mukabiganira umwese akazana ibyo afite akavuga ati jye ngibi ibyo mfise ibyo byo nabonye twayaga ubundi ikibazo dufise nyamukuru nuko umenga ibihugu ntibikiganira kuko iyo ibihugu bishinjanye gucoonye nk'ibintu nk'ibyo haba hariho ingene ibihugu bikemura ibibazo byacu ejo bundi hari abantu bafashe ariko bavuga kwinjiza ibintu byerekeye urumogi ku mupaka wa Tanzania ibihugu byaricyaranye birayakemura ibyo bibazo urumva hariho n'abagomba guhunganya umutekano bahora baja gukariya i Kongo ibihugu biricyaranye bikaganira rero naza ko ikintu cya mbere twoshira imbere nuko ubundi n'u Rwanda bwo kwicara bagakemura ibyo bibazo byabo kubera yuko abantu ba mbere bamerewe nabi kandi bibabaza n'abanyagihugu bato bato bo babashaka kubanira mu mahoro no guhahiranira hamba uzo bakomeza nico novuga
tubibutse inshuti mwese ko muri komuna bandanya kumiriza radio hejuru ya Amerika ikiganiro ni muri sanga ndere tugarutse kuri mwe Fred Ngoga Gateretse mu gihe ibyo bitero byose bibandanya abanyagihugu barakomekera bakatakariza ubuzima murabona ko huba hari ingingo gushika zofatwa zotuma atabantu biyadukiza n'ivyo bigwanisho vya grenade bakaja mu bibanza bigwiriyemo abantu bagatikiza inganda ikintu leta y'Uburundi yokora ni ikihe ubwanyu icimure mushikiriza nk'iki
kenshi iyo abantu bagombye kugira ibitero nk'ivyo by'iterabwoba n'abantu bataba bari bazima bataba atacu bakunda urumva kubatuza ijama ryoroshe ngira ngo mama mwabibonye na hariya muri Somalia aho abarundi bagiye kugarukana amahoro iyo hari bajya ba Al-Shabaab bashaka kwiyahura bariyahura bagatwara abantu mugabo ikintu gihambaye ni uko abarundi baguma bakora na ya indi bita inyabune aho abene igihugu inzego z'umutekano zikorana n'abanyagihugu kugira ngo bamenye amakuru hakiri kare babituze kuko nk'uyo muntu yashoboye guhaguruka akagenda afise icyo gisasu ngira ngo ariho abantu bari bamu
bawara ba mubonye ngira ngo nundi ashona gukora nabibikurusha ibyo wewe
ego none ituretse izo ngingo mushikirije abanyagihugu bo kwijajara gute kabo kingira umutekano wabo gute Fred muratwumva
Sende umbise mosome ikibazo
ituretse izo ngingo zindi mushikirize zofasha kugira ngo abasivile ntibabandanye gukomerekera muri ibyo bitero abasivile bobo abanyagihugu bobo bokora iki
abanyagi gubana bakora ibyo bagomba gukora bakaja mu mirimo yabo mugabo nabo bakaguma barikanuye kuko urumva abo bantu bafite agatima atari nk'uko yabivuze ntibabura kandi no munsi yari yateye icyo gisasu ejo hashobora kuza uwundi umutekano n'ikintu kiri abantu bose n'ubwo bihugu byose niko bigenda bose bararaba umutekano yuko utuhungabanwa bagakorana n'inzego z'umutekano za leta mugabo ndaguye ndagarutse hamaze hariho ibibazo bindi bishobora gufatira n'umutekano mukeyi mu gihugu cyane cyane nk'ibibazo by'ubukene cyangwa nyine iyo migwi iyo ifite ibyigomba gushyira imbere igihambaye nuko umuntu yoraba ukuntu abantu bazaraganira mugabo cyane cyane umuntu agakingira umutekano w'abantu bato bato abene igihugu
ibyo bibazo turabigaruka ko turabishikiriza n'umushinga na Pascal ariko imbere yaho reka duhe ijambo umunywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika Nduwimana Innocent muraho Allo, Nduwimana, muratwumva? Ndabona telefone yiwe itari kwirakora reka duhe ijambo Numerien Kwizera muraho Numerien muratwumva? Ndabona na nimero ya Numerien Kwizera itari ko irakora reka tugaruka kuri mwebwe Pascal mutubwire na mwebwe nyine ingingo mubona zofasha kugira ngo abanyagihugu ntibabandanye bategwa ibyo bisasu ntezwa ntoki cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura mu ingingo mubona zofatwa ziyongera ko zimaze gufatwa n'inkizi
mbere yuko tuvuga mbere n'ingingo no guhimiriza abenegihugu gukunda igihugu patriotism urya iyo umuntu akunda igihugu ciwe aracigura araveya ku mutekano w'igihugu ciwe n'abenegihugu bose urya rero abarundi twijajara rimwe rimwe ugasanga ibintu by'umutekano cyangwa ibintu by'igihugu umengo twabihebeye inzego runaka kandi izo nzego zirimo abantu bakeya cyane badashobora kuba ahantu hose mu gihugu umwanya wose kugira ngo bashobore gutunganya ibintu byose rero kugira twumve ikibazo cy'umutekano mu Burundi burya gifatanye no gukunda Uburundi abarundi bari mu nzego niba badanye bakundisha bakora inyigisho zo gukunda no gukundisha igihugu abene igihugu bwa mbere bakumva yuko umurundi Burundi ni umurima w'isangi dutegezwa gusana sana dutegezwa kubungabunga abarundi bamaze kubyumva uko baca bahaguruka ikibazo cy'umutekano ntibaba bakivuza ntibakigirabye ngo nicyo umugambi uri ku butegetsi cyangwa ngo nicyo ngo abamenyesha amana ngo kugira ngo babyire ngo bakirisitu babo cyangwa ngo abantu basenga ukuntu na kuriya biba ari a collective effort aba ari ikintu kiraba twese hanyuma rero ni inyigisho nk'uko nayo ntabwo kubivuga byabene igihugu leta n'aba hari muri leta bari mu mashyirahamwe yatandukanye bari mu kurongora abantu biciye mu mashengero cyangwa mu kwizera gutandukanye bafise twese nk'uko nabivuze it's a collective effort abalideri bari mu mihigo itandukanye bafise uruhara rwo kwigisha abo barongoye iby'umutekano ariko jewe mbere nongera mvuga ati n'abakoresha bafise abo bakoresha imbere yuko batangura akazi mu gitondo no gufata na tarani minute bakagira reflexion ku gihugu cyabo n'igishobora gutera imbere iyo umwene gihugu atumva yuko akwiye kugikingira gukingira igihugu rero bikorwa mu buryo butandukanye ni ibyo yuko abufise n'ugutwi kubangiriye kumva n'akajwi n'umuntu azanye icyumviro kitarashe ugacumugwanya ubwo nyine cyangwa ugashikiriza n'inkuru wumvise ku bajeje umutekano ati n'ahantu numvise abantu bariko baravuga ibi n'ibi n'ibi ntidushobora amakenga tubwoba byose urashobora kubikorerako hanyuma tugasaba
umva navuze bari muri leta, navuze bari mu mashengero, nabo kwafite uruhara rwabo, abarongo yabandi mashengero, navuze bari mu mashira hamwe, si ibyo kutubwira gusa gateka kazi na muntu nuko igihugu kiye gutera imbere, niba tubwire ama strategy yabo nabo nyene bakoresha mu kugira babumbakira amahoro n'umutekano. Kuko numva ko hari amashira hamwe benshi ngaho mu Burundi ariko akora ibitandukanye bakubwira ngo bentervena muri no domaine muri no domaine, ariko iyo domaine ishobora kuyintervena mu umutekano udahari, nabo nyine baze barafatanya n'umutekano batubwiye ati iyo tugiye kuvugana n'abanywanyi bacu ku mutumba ibyerekeye agateka kazi na muntu burya cyanke ibyerekeye iterambere burya n'ikisata cy'umutekano nguko uko tugikora bagakorana hafi na hafi na leta. Rero sinza kubyira abantu
turakugaruka ko mukanya Pascal kubyerekeye cyane cyane kama mutera abanyagihugu basanzwe abasivile, ariko imbere yaho reka duhijambo Marcel Mbarukeye muraho.
Muraho neza.
Turaho muri hega Marcel.
Duherereye mu Rwanda aho bita Inyazo.
Ni byiza cyane rwose, murafite ikibazo, murafite icyumviro, turiko tuvuga ku mutekano w'izi minsi utosekara mu Burundi. Duga ku ijambo.
Ndabaza ikibazo mvuge n'icyumviro.
Yego.
Ikibazo mbaza, maze igihe nkurikira amakuru hano kuri Radio ya Amerika, nkumva nyine u Burundi bushinja uramutswe ari ritabara ko ariwe utera ibitero nyine ufatanyije ngo n'u Rwanda. No ndibaza ngo uwo mutwe wari bitabara ugamije iki? Ugamije gufata ubutegetsi mu Burundi? Ugamije ni umutwe w'iterabwoba nkuko twumva ari Shababu? Icyo ni cyo kibazo cyanjye. Nka ikiyumviro cyo u Burundi konzi kare igihugu kigenga gifite ingabo, twumva ngo bafite ingabo zagiye kurwanya umutwe wa M23, kuki bakarwanya iyo nuze yabo rero itabara bakarwanya M23? Kandi M23 ndakeka nta kibagize, barabura kurwanya nuze umutwe uhungabanya nuze ubutegetsi bwabo bakarwanya nuze izo mbaraga abanya muri M23 baba bazikize muri nuze si barwanya rero itabara.
Murakoze Marcel ku bibazo bibiri reka ikibazo cya mbere tugiye ambassador Fred Ngoga gateretse ntabwo ari muri leta cyangwa ari mu murwi wari wose kugira ngo ashore gusoma n'ivyimubiro vy'abari muri iyo murwi, ariko ikibazo abaje ni ku umugambi uyo murwi rede tabara wo ufite mu gihe woba ari wo uri kokora ivyo bitero Fred Ngoga, icyo kibazo gica hirya no hino.
Abo bo mu murwi wa leta baravuga yuko ngo bashaka ngo gusubiza ngo kugwanya demokarasi mu Burundi, ngo bavuga yuko hariho abantu bamerewe nabi bagomba kugarukira. Urumva n'umugwi watanguye kuva mu 2015 igihe haba imvururu mu Burundi, hanyuma uyo mugwi rero ukavumbura yuko uriko agomba gutabara. Mugabo ibyo uvuga byose niwe uri inyuma y'ibyo bintu byo kwica abenegihugu b'Abarundi. Ibyo ni twese wabitera ibyatsi. Ikigira kabiri naco novuga kuri icyo kibazo umuvandimwe yarahejeje kuvuga ati ingabo z'u Burundi ati kwe kidakurikirana leta bara, no mumenyesha yuko ingabo z'u Burundi zikurikirana leta bara cyane gose muri Sud-Kivu bariyo no kuja kuzana umutekano mugabo ntihabura aguca mu myanya. Urumva icyo ni kibazo cya buri gihe umutekano n'ikintu cya misi yose. Mugabo ndasubiye ndagarutse kandi ku kintu gihambaye nuko tuba twica hirya no hino, hariho ingorane zituma ibintu bigorana kandi nuko nibaza ko ubuzo kugerageza gukemura ikibazo azobanza gukemura izo ngorane zihari dufise muri leta. Ofisi muri ibihe hari ingorane nyinshi z'ubukene mu Burundi, si no mu Burundi gusa, navuga ko ari bihugu byinshi bya Afurika. Hanyuma iyo hari ubukene bwinshi harazanamwo n'ibibazo by'intwaro ibereye, hakazamo n'ibibazo by'abantu bikika mu kiza kugira ngo nyine badurumbanye umutekano. Ikintu gihambaye nibaza yuko gucungira umutekano gukorana abanyagihugu bagakorana na ntuze n'inyawo ni kugenda bivuze yego mini nyishimwe mugabo mu by'ukuri niba tukageze ko abarundi bicara bagashyira ku murongo ati ibibazo dufise ni by'ugutwara intwaro ibereye cyangwa ibibazo by'ubukene, reka tuba bimwe tubikera twese hamwe tubiganire tubitorere igisho. Ndazi ko ikigogo cyaratanguye, ndazi ko ntari uwa mbere ndabisabye, ndazi ko hariho n'abandi ariko arabyumvira. Twicarire hamwe twese dutere inyishu ikibazo, kuko ibi ni ibibazo bituraba twese, si umuntu umwe gusa azobitorera inyishu. hanyuma nagira nsozere mvuga yuko uko dusaba yuko twe natwe mu bibi ndani wacu twoganira nibaza yuko harageze kwa nyafrika tureka kwisambulira ko ama abanyafrika abarundi n'abanyarwanda nabo nyine bakicarana bagakemura ibibazo bya bihari byose kuko ndazi ko tari ibintu bishora bidashora tunalira gukemura iyo abantu bagize ubushake bakoze
icyumviro ihamba yerekana namwe Pascal mungire icyo muvuze ku bibazo byabajijwe na munywanyi Marcel Barukeye na ikibazo cha mbere naho mutari muri uyu murwi naho mudashobora gusoma ibiri mu mutwe yawo abaza ati ibyo bitero uwo murwi niba ari wo ubikora bifise ihe ntumbero uhe mugambe
ejeho nibaza yuko nkuko uheze kubivuga bo ibyo twumva ku canke dusoma biyitirira kuko nanje uyo murwi uramaze kumpekura mu muryango wanje barakoze ibitero aho mvuka baca bavuga ko aribo babikoze ubwo ruranje mu bababaye abipfuza ubutungane hamwe nubona n'umwe mu bagizwe uyo mugwi nka mwibonera amasomo yandi nyirango ntiyomvana ngaho nosha ndamufata ku mashati mpaka tujane mu butungane umva mu bari mu bambere bagwanya uyo mugwi witerabwoba niko no wita ndi mu bambere rero ibyo bagwanira ibyo ari byo byose ntabwo bifise ishingiro igihe cyose boba bariko barafata ibikorwa bagenda babyerekeza ku bene igihugu batera amagrenade babica bagaca bagenda bakasamirana ngo nitwe twabyishe bihaya nk'uko umengo kwica abana abagore bibungenza abantu bibereye ku mabisi cyane bariko barakora utwabo baca bagenda bihaya ngo nitwe twabikoze twebwe retabara nk'uko baduhayagiza ko ari beza mu byicanye mu gukora ikibi ivyo rero twese bene igihugu burya tura benshi abo ushobora kuvugana nabo se shobora kuvugira bose ariko abo tuvugana turafise akabonge agahinda
Pascal ndabona akanya kagiye nashaka mu gice muvuze ku kibazo cha kabiri cha Marcel
uyo muntu nawe nibaza kuyirengagiza umutekano uraba ibihugu byose uko Rwanda ruri muri Mozambique uko Rwanda goba ruri muri Sudani cyangwa ruri muri Congo niko no Burundi gotegezwa kuba ruri muri Somalia ruri muri Congo ibyo nibisanzwe kuba Burundi buja gukingira umutekano w'igihugu cyo Burundi cyangwa cabe n'igihugu ntibyategezwa kuzana imari ahubwo abanyarwanda bategezwa kubishima yuko barundi bariko barakora mu kugarukana amahoro n'umutekano mu kugwanya imigwi yose ibaho harimo n'iyo wa M23 rero sinibaza igituma abanyarwanda bice bibabashavuza ahubwo bice bidutera amakenga n'amatsiko yo kumenya igituma umengo abanyagihugu abanyarwanda nguye avuhejeje kuvuga umengo ntibishimiye yuko barundi boharanira kubumbatira amahoro n'umutekano muri ako karere harimo n'uw'igihugu cy'u Burundi twebwe tubashyigikiye leta yacu iriko iragerageza gukora uko ishoboye kugira ikingire igihugu cacu n'abarundi muri rusangi n'abarundi batarabarundi
Frère ambassadeur Frère Ngoga gatese na guhe jambo ryanyuma mu tubwire ikintu mwibaza ko cokorwa muri rusangi kugira ngo ekanaho ba hariho abagiye gukora ivyo bitero biteshwe bitarakomeretsa canke bitarica abantu kubwanya mu muhinga mu vyerekeye umutekano ikintu cokorwa canke ibintu vyokorwa nibi
oya navuze yuko umva ariho icabena mbere no kuterereza Joshua igakomeza inguvu kugira ngo ishobore kumenya aho aba bantu baje baturuka n'ibyo bagomba gukora iperereza kandi ikamenya no gukorana neza cyane cyane n'igipolisi n'abandi bagejeje umutekano bagashyira hamwe inguvu kugira ngo barabe ukuntu bakingira umutekano w'abanyagihugu mugabo nakubwiye yuko mu byukuri gukingira umutekano ni ikintu kimwe mugabo ifo no kuraba ituma aba bantu bakora ubwo bubisha umuntu tukabishyira kuhabona tukabiganira kandi twafite fatira inyino twese tumaze gukora mu bihugu byinshi harimo intambara twarakoze muri Somalia turakora muri Central African Republic no mu bindi bihugu byinshi ibibazo bise by'umutekano byose by'umutekano egome birakemurwa n'intwaro ariko kenshi ikibazo gikemurwa nuko abantu bicana bakavuga bati iki gihugu gishingwana aha reka tubikemure kuko abo bantu bariko barakoresha ibintu barafise ababatuma barafise iyo baza bava tumenye impamvu hama tujye hamwe twese tuyagurukire
Murakoze ambassador Fred Ngoga Gateretse ndagushimiye nawe mushyane Pascal Akimana ya ama telefone yagoranye cyane cyane yo mu Burundi tukaba rero twaciye twifashisha bamwe mu batumire nka Pascal Akimana ndabashimiye mwese rero ku kanya mwatoye kugira ngo mugane ni radio hiji ya Amerika ndashimiye engineer McLean yadufashije mu nganga bw'ivyuma ndabashimiye na Nadia Taha yadufashije gutunganya iki kiganiro turabashimiye mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu muri sana cy'umunsi cyari cyerekeye umutekano mu Burundi tukaba rero tubifurije amahoro n'umugoroba mwiza aho muri hose.